VOA. Radio Ijwi Amerika. Ijwi Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije, ndabahikaze mu biganiro vyo kuri no saha. Umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Icyo kirano twavuze ko mu myaka itanu twifuza ko twoba tugeze ku bice ijana ku ijana n'icyifuzo turavye amaskori turiko turasoza ubu.
Uwo ni Madame Ange Dani Gakunzi, umuvugizi w'ibiro bijejwe amakori mu Burundi Ober. Mu ijambo yashikirije kuri uno munsi watanguje icese ibikorwa byo gutegura umunsi wahariwe umutoza kori muri uyu mwaka. Iyo nkuru ni mu kanya gato. Turabashikiriza kandi inkuru y'urubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi aho rugeze n'imyuzurire y'uruzi Rusizi muri quartier Kajaga ya kabiri mu Gatumba. Imiryango itanu niyo imaze guta irahunga muri quartier Kajaga ya kabiri muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Uko gato uko guta ingo zabo kwaturutse ku myuzurire iriko itegwa n'uruzi Rusizi rwataye inzira kubera amazi yago yongerekanye muri kino gihe imvura igwa ari nyinshi. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Karitiye Kajaga iri mu burengero bwa komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura. Mu bumanuko bwayo hari ikiyaga Tanganyika. Hagati y'iyo karitiye na zone Gatumba y'intara ya Bujumbura nyene hari uruzi Rusizi. Ugo ruzi ni nago rwataye inzira kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze rwisesa muri karitiye Kajaga ya kabiri aheruka gutangwa amaparasera amashasha. Ayo mazi y'uruzi Rusizi rwataye inzira amaze gutuma imiryango itanu itekera ihungira mu yindi miryango kugutinya kwasiga ubuzima. Igituma Rusizi rwarataye inzira ni uko amazi yago yinjiranye mu mugende wari waciwe kugira usesa amazi ava muri karitiye Kajaga. Ingene vyagenze bisigurwa na Ndereya Hakizimana arongoye karitiye Kajaga ya kabiri.
Intandaro yavyo hari ugikanivu baciye hariya rwumuvyagira kugira ngo bevakiwe amazi cyangwa icyatera agasenyi hanyuma kugira ngo bevakiwe amazi ava yo yose kugira ngo aje mu Rusizi hanyuma ntuze Rusizi kwakira ucano nyuma bacishije ntuze ino gitranche aca yinjira hano mu Kigaramango. Yego.
Imaze kononekara bingana gute?
Imaze kononekara ni byinshi kuko nk'aba abanyagihugu bose barahunze begereye aho rwatereye amazi. Nk'imiryango itanu yamaze guhunga n'ibintu byose byabo byinshi byabononekaye.
Na kirakorwa kugira iyo nyuzure ihagarare. Aba mu mazu yaho iyo nyuzure itarashika ubwoba ni bwose ko nabo nyene bashobora gutekera bagahunga. Kuri uno wa kabiri hari umukenyezi yaratashe asanga iyo myuzure igeze imbere y'inzu yiwe. Mufasoni Celeste yari yarengewe asaba ko leta yogira ico ikoze.
Yego turafite ubwoba cyane, murabona ibintu mwese murabibona amazi agumaza du jour au jour. Urumva ntacyo tuza kugira ubwoba. Dusaba ko bonyaruka kututabara kubera aha abantu amazi aca bahazibire kugira ngo batubwire naho amazi ari karapfa kuko amazi atera izuba ririko riraka ku murango. Urumva mbe yotera mu ijoro twoca dutabagwa nande ahantu imvubu ziratera uko amazi aza imvubu mu ijoro bundi ziragenda. Urumva ubu hari amazi n'ibindi bizotsa.
Gushika ubu inzu zigera kuri cumi ziri mu bidengeri by'amazi atagikozwe zishobora gusambuka burundu. Ayo mazu acunzwe n'abanyezamu. Ikindi bashikiriza ni uko ayo mazi yabateye arimwo kanuko kadasanzwe kuko azana na mu itongo ry'abapfuye. Mariko ndi kumwe nayo ni umwe muri aba banyezamu.
Asha ahubwo ibikoko bizobava bitujya ku maguru kubera amazi ni menshi.
Muvuze ko ayo mazi anukanuka kubera iki?
Anuka kubera aca mu kaburi abahamba abantu unaciye ucurokera ntuboneka. Ni gusaba leta y'u Burundi barabe icyo bakufasha abo bene amazi ba bose n'abakozi basanzwe bariyo babayo kubera amazi ni menshi bashobora nugira ingorane ibikoko bikabajya.
Ubutwara karitiye Kajaga ya kabiri ashikiriza ko abo mu nzego zo hejuru gushika kuri buramatari w'intara ya Bujumbura bazi iby'iyo myuzurira. Ndereya Hakizimana asaba abegwa n'ico kibazo c'amatongo kugarukira kuri iyo miryango iri mu kangaratete. Umwuzure wo mu Kajaga ntugiye gusiga mu kangaratete gusa abahafise amazu, abahafise imirima y'imyumbati, ibijumbu n'ibindi bashikiriza ko batazimbura kuko imirima yabo yatwawe. Imvura igwa ari nyinshi mu ntara za Bubanza cibitoke no mu gice c'intara ya Bujumbura niyo yatumye amazi y'uruzi Rusizi yongerekana mu ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi CICR mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa mbere uri hagarariye mu Burundi Pamphile Kantabaze yamenyesheje ko ikiza c'imvura abahinga bise El Nino catumye amazi arenga 180 asambuka abantu 80 barapfa mu Burundi kuva ku mutasuro w'umwaka uheze wa 2015 muri iryo shirahamwe bamenyesha kandi ko niyo ico kiza c'imvura El Nino carangira hashobora kwaduka ikiza c'uruzuba abahinga bise La Nina muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Turacyari ku makuru ku Burundi. Abashingwa manza baburanira bamwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka uheze bamenyesha ko bagiye kunguruza urubanza muri gasambura manza nyuma yaho urubanza rwasomewe kuri uyu wa mbere. Ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Abashingwa manza bunganira bamwe mu bagirizwa cyaha bamenyesha ko bakiranye umubabaro mwinshi ingingo ya sentare ntahinyuzwa yo Burundi igisata cy'iyungururizo kuri uyu wa mbere ngerekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ihumbi 2016 Maître Fabien Segatwa umwe muri bo afiso yunganira yari yejejwe n'umucamanza wa mbere ariko acirwa uwo guherayo n'umucamanza wa kabiri asigura ko ivyakozwe ataho vyabonetse kuko abacamanza uko ari babiri bose baciri rubanza bisunze ivyazanywe n'umushikiza manza bitigeze bihinduka ariko bagatanga igihano gihushanya rwose
navyakiriwe n'umubabaro mwishi cyane kandi namwebwe nyine muravyumva umuntu yejejwe n'umucamanza wa mbere kandi uwo mucamanza yakoreye kuvyo umushikiriza manza yamuhaye ibyo bintu yakoreye ku bwa mbere nubwo akabe umushikiriza manza nta bindi yazanye bishasha atari byo nyine mu rubanza atanarimwe bigeze bahamagara amasura barayatatse baranse kuyumviriza ntibyumvikana rero yuko umucamanza wa kabiri ahindura ubwo bwere bw'umuntu agashikaho yiyumvira yuko umuntu yakoze ico caha kandi tutabona aho yafatiye neza nico gituma biduteye agahinda iyo umuntu ahanywe ku caha atakoze birababaza ku mutima
aho mubabaro washingwa manza bunganira baciriwe bihanugera niho hagera umunezero wabagenzi babo bari basavye indishi z'akababaro kuko sentare yabahaye ukuri mu gihe umucamanza wa mbere yari yabahebuje Maître Frédéric François niyo nahabonye aburanira umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD n'umwe muri abo bakiranye ingingo ya sentare akanyamuneza
umucamanza rero wiyungururizo wa sentare ntanyuzu gisata kirabizi manza z'ibyaha ko yabonye koko ko ibyo twasabye bifise ishingiro nuko yabonye yuko imborano twashikirije koko twatanze ibyemezo twebwe nk'umugambwe CNDD FDD twari twasabye yuko ku mapermanence yagiye araturirwa mu makomine atandukanye ku miduga yaturiwe n'ibindi bintu byose byononekanye yuko baduha imiliyoni 180 kandi turashima yuko rero umucamanza ashoboye kuduha ukuri gushika uno munsi
abatashimishijwe n'urwaciwe bavuga ko bagiye kunguruza mu gisata kimwe basigaranye mu Burundi ico naco ni gasambura manza
vyamategeko turabizi umucamanza yaciye urubanza tugwemera gutyo iyo turugaye tureza tukagunguruza ubu rero tugiye kugunguruza muri gasambura manza urubanza twarugaye ntitwagaye abagabo tuzugunguruza twibaza yuko umucamanza wa gasambura manza wari hejuru ya bose azoheza akavuga ingingo zibereye kandi nibaza yuko neza azobona nawe nyene yuko ubwo rubanza rurimo amahenyo menshi
mu rubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi nta sura n'imwe yigeze iruzamwo naho bene kwagirizwa bagumye bazitaka harababona ko kabaye akarenganyo ariko ku ruhande rw'abagiriza suko babona ibintu
nta gahotoro namba karimwo kubona urubanza rwacitse atamasura ashiye kurenguka imbere y'intara ica mbere cyo twovuga nuko iby'amasura yashikirije abasura yumvirije no ku ruhande rw'umushikiriza manza ari nabwo duhengamiye ko byaratanzwe mu byegeranyo ama procès verbaux no kuvuga yuko ibyo bashikirije biranditswe kandi cyanditse imbere y'amategeko yagifise agaciro kanini gusumbikiza kuvugwa iyo bashoboye kubishikiriza rero ntitubona ko ari agahotoro ku bari bayakeneye batashoboye kuyazana mwarabonye ko umucamanza w'iyungururizo wa sentare ntahinyuzwa mu gisata cy'ibyaha yagumye asaba uwo bafise icyemezo cyose ko yokirengukana ku bari bayakeneye batashoboye kuyashikiriza je sinovuga yuko habaye akarenganyo kuko ntibashoboye kuyazana ntawigezarengukana isura ngo bareke kuyumviriza twe tukabona yuko kubona isura woba yarayifise atayizanye buzoba ari ubugaba bwiwe
mu rubanza rw'iyungururizo umucamanza wa kabiri yahanishije ibihano bikabije abaregwa icyaha kurusha uwa mbere mugihuo yari asabye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose abajenerali bane abandi basirikare na polisi 9 bagahanishwa imyaka 30 yo gufungwa 8 bagacirirwa 5 na 7 bakambe kwizera umucamanza wa kabiri yaciriye munyororo wo guherayo abantu 21 5 imyaka 2 yo gufungwa nayo babiri barezwe Muyungururizo kandi umushikiriza manza wa Republika yari yasavye ahanini ko hemezwa isano riri hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta yise migumuko hamwe no kurosa indishi z'akababaro abazisavye ibi byose umucamanza wa mbere yari yabihebuje umushikiriza manza asigura ko atavyemezo bihagije bifiti turetse abasirikare n'abapolisi 28 hari nabandi batari bake baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bagirizwa ko bafatikanije n'abashatse guhirika ubutegetsi muri bo harimo General Godefroid Niyombare yari yemeje ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwakombowe ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze imbere yo guhunga bene bagenzi be bananiwe Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Urikaneza Ibiro bijejwe gutoza makori mu Burundi Ober vyatangaje ko bizotoza makori angana n'ijana ku ijana y'imitahe leta izokoresha mu myaka 5 iri imbere ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'ivyo biro Madame Ange Daniga Kunzi igihe yigurujiye icese umunsi wahariwe gutanga makori mu gihugu tumutega amatwi ahatangaza atangura avuga uko batanguye icese ibikorwa byo gutegura uwo munsi wahariwe makori muri uyu mwaka yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Ego murakoze cyane twagize twatanguje cyese ibikorwa byo gutegura umunsi wahariwe umutozo wa kori baje kuvuga byatanguye no munsi ariko umunsi witirwa umutozo wa kori ukabuzo hindazwa mu mpera z'uyu mwaka intumbero rero z'uyu munsi mukuru dushaka gushimira abatozo wa kori kubera ibikuntu bitanga mu gutanga amatagisi n'amakori bakayatanga mu buryo buboneka kandi cyane cyane tukabona yuko ayo makori n'amatagisi bariko baratanga ari yatuma imigambi imwe ya leta y'igihugu cacu ikaba ishobora gukogwa
mwatangaje ko mu myaka nk'itanu muzoshobora gutoza amakori ku rugero ijana ku ijana ku mafaranga leta ikoresha iyo nkuru ni inkuru imvaho
nagira mbanze mvuge yuko uno munsi mu mwaka uheze twashoboye gutoza amakori angana ku bice 75 ku ijana amahera leta y'u Burundi ikoresha ariko novuga si amahera yose hamwe ntitwoshiramwo amwe twita projet d'investissement na amahera akoreshwa mu bikorwa bya misi yose byo guhemba abakozi ibikorwa bya misi yose leta ibifise ico kintu twavuze ko mu myaka 5 twifuza ko twoba tugeze ku bice 100 ku 100 ni icifuzo turavye amakori turiko turatoza ubu tukavuga tuti mu dushaka kugerageza mu myaka 5 tugashobora gutoza amahera ibice ashobora gukoreshwa na leta ibice 100 ku 100 mugabo atamigambi imwe twita le projet d'investissement ziba zirimwo
murashaka kutubwira uruhombo mwaronse eka uruhombo ibiro byanyu byaronse kuvaho habereye uruhagarara rwa politiki mu Burundi abakozi batari bakiye bagata akazi kabo muracashobora kuronka ibyo bice 75 ku 100 gushiko
ego twari twashoboye kubironka kandi amahera tutashoboye gutoza sino yita uruhombo ariko nuko ku mwaka duba dufise ihangiro tuba twahawe dutegereza gushikana ko mu gihe rero tutayishikanye ko turavuga tuti ntitwayishikanye ko kubera ibi n'ibi n'ibi mukamuzi yuko mu mwaka uheze umutekano waranze igihugu ntiwarushemeye bisigura yuko n'ibikorwa byakozwe bitari byinshi cyane bikaba aribyo byatumye tudashikana iryo hangiro ntitubyita uruhombo tuvuga yuko ihangiro baba baduhaye saba twarishikanye kubera imbo izina ziriya
uyu munsi wahariwe umutanga kori n'umunsi eka vyibonekeza ko umutanga kori ariko aritabwaho cyane rwose ivyo byo bafite isano n'ukuntu leta y'u Burundi itakironka umutahe uyifasha uvuye mu bihugu byahora bifasha u Burundi
nibaza ngo ntacho bipfana cyane kubera yuko uwo munsi mukuru witiriwe umutozo wa kori mu bindi bihugu byose byo muri aka karere no vuga Rwanda, Uganda, Kenya na Tanzania bara uwo munsi uriho bara hari umunsi wahariwe umutozo wa kori u Burundi rero nibwo bwari busigaye mugabo natwe ntitwasigaye inyuma ukundi no kubera ikigobere muri atwa kimaze imyaka 5 gusa gikora twaba twavuze ati reka tubanze dukore hama tubone abatozo wa kori ngene bari kubarigenza hama dushobora gushiraho umunsi wahariwe umutozo wa kori ntacho bipfana rero mugabo nta kintu cobuza yuko umuntu atanga ikori umuntu ashobora gufasha leta ishobora kurangura imigambi yiyemeje ko umuntu yomuha umunsi wiwe akamushimira noneho byo nadutera iteka tubuze yuko ubu amahera aba mu makori n'amatagisi ashobora gufasha imigambi myinshi ya leta nitwame turindiriye amahera ava hanze
mu gusozera murashaka tubwira ubu mwaka ugiye gushika kumezi atanu murashaka tubwira urugero umaze gushika ko mu gutoza ikori kuri uyu mwanya
ego kuri uno mwanya mu gice ca mbere amezi atatu ya mbere twatoje amakori n'amatagisi angana miliyaridi 149 turazihangira twari dufite yari miliyaridi 151 n'imwe y'amafaranga y'amarundi mumva ko twabuzemo miliyaridi 2 izo nazo nkavuga yuko ko twazishoboye kuzitoza kubera mu kwezi kwa kane twatoje amatagisi agera ku miliyaridi 150 n'imwe twari twiteze miliyaridi 46 z'amarundi
madame Ange Daniga Kunzi umuvugizi w'ibiro Aubert bitoze ikori mu Burundi bijejwe amakori mu Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduha
namwe bwe murakoze cyane n'uwundi munsi muzokenera amakuru ajanye n'ikigobe turi ngaha kugira tubibishure ko
murakoze namwe Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro na madame Ange Gakunzi mu kiganiro muri sanga cuno munsi cibanze kuri traumatisme no kuvuga ibikomere byo ku mutima harabantu bakomereka ku mutima ntibabimenye bashobora no gukomeretsa abandi ku mutima cyane cyane abana nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye na muganga mediatrice Nibaruta umuhinga mu bijanye n'inyifato akaba avura abafite ingorane z'inyifato muri rusange harimo nibikomere byo ku mutima muganga Nibaruta yatanguye sigura ibitera ibikomere ku mutima tubatega amatwi
mu bisanzwe mu buzima hari ibintu bishikira abantu usanga kenshi na kenshi bataba biteze nko kubura umuntu kugira nka accident birya amasanganya amwe barabara gushikirwa n'ibiza gukubagurwa gukubagurwa navuga gukubagurwa nk'ugufatwa na gukubitwa ku mubiri no gufatwa ku nguvu byo nabyo nyene birashobora gutuma umuntu ashobora kugira igikomere ku mutima agira iryo hamuka umutima wiwe ukaremerwa mbere akanarengerwa hariho n'ibindi usanga nk'iyo umuntu abayeho nabi mu rugo ugasanga kenshi na kenshi ama ari mu mwumvikano muke n'uwo babanye cyangwa ugasanga n'umuntu yabuze umuntu yaramukitse ku mutima agapfa giturumbuka akagenda bari ko baravugana mu mwanya akaza abona uwo muntu yaseze yisiru cyonya n'ikintu kiba kije atakitegura kirashobora kumutuma agira ububabare burenze urugero mbere akabishika no kwihahamuka nk'uko tuza kubibona hari ibimenyetso usanga bica bigaragara ku mubiri wiwe mu nyifato ziwe cyangwa mbere no ku mubiri kuko hari abo bishikana no kurwara bakagwara
ariko rero ni yego komeza
n'umuntu wari wizeye cyane ugasanga ntabyakiriye umuntu abyakiriye ntumva ingene umuntu yamuhemukiye bikamujyana kukubaho ubuzima nyine atari ubuzima bwiza ubuzima bw'umubabaro w'amaho
ariko rero ibyo ngibyo ni mu rwego rw'umwihariko ku muntu ku giti cye ariko noneho hariho nibyo dushobora kwita ibikomere byo ku mutima mu rwego rusange biturutse ku ntambara biturutse ku bwicanyi ndengakamere nk'amateka Uburundi bwagiye bunyuramo cyane nta nubwo ari bwo bwonyine muri ako karere byo mwabivugaho iki
oya ni bihugu byinshi nitwovuga particulièrement mu Burundi ahantu hose habaye intambara ahantu hose habaye ubwicanyi ahantu hose habaye ibikorwa biteye ubwoba abantu baraheza bagakomereka mu mutima kandi ukomeza mu mutima nawe akomeretsa abandi ni de generation en generation nimbaruko nabivuga uwakomeretse nawe azokomeretsa mu gihe cyose ataravugwa atarafashwa azokomeretsa sati undi muntu arengana cyane umwana wiwe bwite cyangwa uwo abantu washikiriye wese
rugamba wiriwe
muraho neza
wowe ikibazo cyawe se
yewe ntuye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi turabashimiye cyane ku kiganiro kiza muri kutugezaho kuko kiri kutwubaka ariko noneho ikibazo mfite nibaza ni ese umwana wabwirwa n'iki n'iki cyakubwira ko umwana afite traumatisme ko cyane ko atafite ubushobozi bwo kuba yakisobanura cyangwa se yagaragaza ibimenyetso bidirekte ku buryo wahitumenya ko afite traumatisme. Icyo ni cyo kibazo cyane ndi kwibaza cyane cyane ko muri bino bihugu byacu bigiye biri kuba intambara cyane, abantu bari guhura na traumatisme cyane ku buryo utabasha kuba wabimenya.
Ibintu by'intambara, ibintu byo guhunga, ibintu byose bitera traumatisme.
Nicyo kibazo gihari cyane kiri kubaho muri iki gihe.
Rugamba, urakoze.
Namwe murakoze cyane.
Ababyeyi bagomba kumenya yuko mu bihe bidasanzwe ariko haraba ibintu bikomeye mu gihugu biteye ubwoba, bagomba ko badahisha abana babo, batabafata nk'ibitazi. Kurya abana baramenya barabona kandi birabagira ko nabo nyine ingaruka mbi. Rero umwana kenshi na kenshi usanga atanguye kugira ingorane mu ishuri, ugasanga arakadisha cyane birenze urugero, ntagishaka gukina, akagira ingorane mu gusinzira, akarara akangagurika, ibintu biteye ubwoba bijyanye n'ibyo bintu byashyitse, ugasanga yamamenetse umutwe bidahera, akonda cyane cyangwa akabyibuha birenze urugero, ugasanga aragira iseseme, arabura akayabagu cyangwa akagira n'akayabagu birenze urugero. Aonya ibyo bimenyetso umubyeyi abibonye yoca ajya muri kahise cyangwa se muri kubu akaraba ibintu byagiye birasigira umwana agahita akamufasha.
Akayabagu kubera uriya Rugamba wabibajije ari umunyarwanda, akayabagu ni kwa kuryoherwa iyo urimo ufungura.
Ushaka gufungura rwose.
Yego.
Yego.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kiro n'ikinyarwanda. Beatrice wiriwe. Ikibazo cyawe
agomba kubaza umutumire.
Yego.
Icyerekeye ihahamukana n'umuntu yahahamutse amenyekanira ku bihe bimenyetso. Ikibazo cyanjye ni iki?
Urakoze cyane.
Mwebwe murakoze.
Ubusanzwe iyo umuntu yaciye mu bintu bikomeye akaba abyize wenyine ko yaciye mu bintu bikomeye, agasanga asigaye abura ikiro, akaguma amenetse umutwe bidahera, akaguma afata imiti n'ibihere, ugasanga akabura kayabagu, kagira iseseme. Iseseme no kuvuga amanoze, kumva ashaka kugarura ibyo yafunguye, kugira ishavu zimurengera, ugasanga akomwa hato akantu gato konyine karamutuma ashavura birenze urugero, akamana umubabaro udahera. Abyutse mu gatondo akabyukana umubabaro, ku mugoroba akawugorobizanya, ugasanga ari nk'umunyeshuri cyangwa umuntu akora ibintu bisaba kwiyumvira, bisigaye umugora kwiyumvira. Niho hava mbere n'ama eseti sikore kuyoberwa mu ishuri kw'abanyeshuri bamwe bamwe, ugasanga umutima uratera cyane birenze urugero, cyangwa ugatera buhoro buhoro, ugasanga yamana ubwoba yiyumvira ko byamushikira byashobora kumushikira cyangwa bigashikira uwiwe. Ibyo ni ibimenyetso bimwe bimwe bishobora gutuma umuntu yiyumvira ati ibyo ari byo byose ibintu naciyemo byarankomerekeje biriko biva kuri iki.
Ese nk'ibyo bimenyetso byose tubishyize hamwe, ubene uwo muntu hari icyizere yigiramo?
Oya, ufite abafite umuntu afite icyizere nibyo aracyara dogre kuri dogre ntonya, mugabo kenshi umuntu aba amerewe gutya ababiwe n'ubuzima. Ubuzima ni umuryohera kubera urabona ibimenyetso byose bigaragaza kubaho nabi. Iyo umuntu yamababaye, iyo umuntu aracyara kugira na kisabilite kwicuza, ugasanga guma yicuza. Na byo si ibintu, ni uburozi bw'umutima, niko Marshall Rosenberg yavuze, umupsikologe yagize ibintu bya communication of violence. Kwicuza si cyiza, urumva n'icyizere ntikiheza ngo kibe kinini, ntatere imbere. N'imigambi y'iterambere usanga atahirangura kubera yamana umubabaro, yama muri ibi bintu byonyine. Yego.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhamagare Edi, wiriwe?
Wiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Abo, ikibazo cyanjye gihagaza hakurikira.
Yego.
Nagomba kumubaza, urabona turaje ku bintu byerekeye nihahamuka. Rero nagize ikibazo. None yompa itandukaniro riri hagati cyanke byo babica bijyana n'ubwoba hamwe n'ishavu hamwe n'uko hoba harimo akaronda kimwe bita eredite ku byerekeye iryo hahamuka.
Urashaka kuvuga yuko se ubwoba, ishavu, bita
wowe na eredite.
Eredite?
Bimwe bavuga karonda, dufate nk'akarorero. Umuntu arashobora kuba yaragiriwe nabi n'umuntu. umwe abibonye akagira ati akabifata nk'ibisanzwe bikanyaruka guhera n'ubundi usanga ku kantu kama kabyuka buri gihe yama byibutse cyanke buri gihe abonye wabimukoreye n'ubundi aba yarakorewe inabi mugabo bikanyaruka guhera naho nashaka kubaza yuko rero duhamukarijyana na n'ubwoba hamwe n'ishavu
icyarimwe
cyanke byuko byabifitaniye isano cyangwa itandukaniro
edi reka mediatrice ahita gusubiza kubera ko iki kibazo ndumva gikomeye mbere yuko dufata abandi
kirakomeye
mbere yuko duhamagara abandi reka banza gusubize mediatrice edi wamusubiza gute
mu bisanzwe ihamuka ntibarihana ahantu mu buryo bw'akaronda ariko aravuga bya eredite babihanahana mu gihe umubyeyi yabaye traumatize akiri umwana yahahamuwe yaba umubyeyi yamuhana cyane cyangwa yamufata nabi cyane nawe arashobora guhana abana biwe cyane cyangwa akaba traumatize nabo nyine bagatraumatize abandi bigahererekana ishavu rero ishavu kugira ishavu ryinshi musanzwe sinavuga ngo ni ikintu kosa dushira kuguhahamuka gusa bivana n'ingene ubwonko bw'umuntu buriko burakora hariho nk'igihe umuntu aba ari abafise icyo bita stress mu rurimi rw'igifaransa ugasanga ishavu rirongerekana hari igihe aba afise depression cyangwa novuga akabonge sinzi ko novuga hiyo rwose mugabo kenshi nkunda gukoresha iryo jambo depression ugasanga afise ishavu rirenze urugero kubera ari ingene ubwonko buriko barakora iyo dushavuye burya mu bisanzwe hari ingene ubwonko buba buriko barakora ibyo bita amahormone cyangwa uduce nkaburamubiri usanga tuba turiko turakorwa ku rugero butari rwiza rero sinobifatanya nk'uko yariko arabifatanya kubera nibaza yuko ari ibintu bibiri bitandukanye
mu yandi magambo tuvuze mu ijambo rimwe ibingibi by'ubwoba iby'ishavu byo guhamuka ntabwo ari akaronda mbese ntabwo ari hereditaire
oya mu mubiri tubiraje mu mubiri turabye mu mubiri cyangwa mu byo bita amajene ntitwasangayo ayo majene atuma umuntu ashobora guhamuka mugabo hariho guhahamurana bimwe nababwira uwaba arahamura uwundi n'uwundi agahamura uwundi ikaba sikire mu gihe uwo wa mbere yahamutse atafashijwe ni ukuvuga inyuma yiwe hari abantu benshi bazohahamurwa n'uko guhamuka kwiwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Demokrate nawe ategereje kuri telefone. Demokrate wiriwe?
Wiriwe.
Ubundi izina ryawe ni irihe? Demokrate ni izina ryawe koko?
Ni izina ry'iwanjye.
Yeah, ikibazo cyawe.
Ikibazo cyane raga ndamukije uwo mutumire.
Yego arakumva.
Hanyuma icyo nashaka kubaza. Ibintu bitiyemo igihugu cyacu cy'u Burundi bizotuma kuko abantu byabaye abantu babona benshi tuma hahamuka abantu bangana gute hanyuma ikindi kutibagira biratuma umuntu ahamuka hanyuma ikindi iyo umuntu agiye araja kwiwe atiha amahoro bituma umuntu bimugirira izo ngaruka nyine zo guhahamuka kuko birashika umuntu naho bari kumwe n'abantu abo bari kumwe bakayaga ariko nawe ntibitume ayaga nabo akaguma hose bituma ko yoba yarahamutse cyane yoba bigenda gute n'ibiki tuba biri mu mutwe wiwe kuko hariho umuntu kenshi iyo yicaranye n'abantu ukazura uwo muntu aguma yitekerereje bavuga n'ibintu bitweza ntatwenge ukazibona avuyeho yigira ntayage n'abantu ntanezerwe ntumubona anezerewe bituma umuntu aba yarahamutse cyane bituma ako kagwara kaba ariko kaza kuko biribonekeza ko nta mu Burundi sinzi ko ari ibintu ibyo yuba yarabonye byaramuhinduye ku mutima cyangwa izoba bishaka kwinjira mu bwoko bwiwe bikazotuma hahamuka
urakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mukurikirane ibindi biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika.